ubwigenge bw'amenyesha makuru buracyari agahaze mu Burundi mu mwaka w'2020 Uburundi bwari mu kibanza cy'160 ku bihugu 180 mu bijyanye no kubahiriza ubwigenge bw'ukumenyesha makuru ku isi mu mwaka uheze w'2022 Uburundi bwarateye intambwe bushika mu kibanza cy'147 buzi nyuma mu kubahiriza ukwisanzura mu mwuga wo kumenyesha makuru mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko Tanzania iza mu kibanza cy'163 Congo iharanira intwaro rusange mu 165 Uganda 132 na y'u Rwanda rukaza mu 136 mu gihe kuri wa gatatu y'ukwezi kwa gatanu guhahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge bwo kumenyesha makuru hari mu gasho umenyesha makuru umwe uretse ivyo nta gateka kumenyesha makuru kahungabanijwe mu mwaka w'2022 ariko bamwe mu bumviriza canke basoma amakuru baremeza ko amakuru atangwa adashika kunyota bayumviriza ivyo babishikiriza abanyagihugu basanga atakinini babungura ku ruhande rumwe abamenyesha makuru ntibinjira neza mu mizi ibibazo bimwe bimwe kubera ubwoba bw'ibyabaye kuri bagenzi babo mu 2015 ico gihe bamwe barafashwe barafungwa abandi bashika 70 barahunga igihugu amaradio RP ya Renaissance isanganiro bonesha FM na Rema FM yaraturiwe ayandarugagwa mbere gushika ubu abiri ntarasubira gukora n'ijwi rya Amerika ryarabujijwe gukora kuko ryoba ryagirijwe gutanga inkuru zidatohojwe neza BBC y'Abongereza nayo nyene yari yarabujijwe gukora ubu ikaba yarasubiriye kwemererwa gukora yamara kugeza ubu ntirakora nubwo biri uko urongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi hari ubuntu Onesim arashima ko hari ibimenyeshamakuru vyari vyarugawe vyuguruwe inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati yabirongoye n'ikigo kigenzura ibivugwa n'ivyandikwa mu bimenyeshamakuru CNC Leandre Sikoba yavuga mu kinyamakuru iwacu ati abamenyeshamakuru ntibubahuka canke baratinya gukora inkuru zijyanye n'umutekano hamwe n'inyuruzwa canke isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu na cane cane iyo hari bamwe mu ndongozi zivugwamo hariho n'amakuru ya politiki usanga adashikirizwa nk'uko byari kugenda kuko usanga hari uyu nurya ariko yokera abamenyesha makuru sita abamenyesha makuru gusa bagifise ubwoba bw'ibyabaye n'abatanga makuru nabo nyene nuko Leandre Sikoba yavuga agira ati ikindi kibituma nuko amasoko y'amakuru yacu ashacoba nashaka gutanga umuco uzosanga ari abantu bamwe baguma bagaruka mu bimenyesha makuru ibyo bigatuma amakuru atangwa ataka novera afise arakazu yazi Sylvain Ntakaruta Imana arongoye radio televiziyo isanganiro ati aramenyesha makuru bakora inkuru bahejeje kwicira urubanza
umuntu atinya gukora inkuru yibaza ingene abakuru abarongoye igihugu bazovyakira kubera ko uziko bazovyakira ukutari kwiza ukibaza uti umutekano wanje wozohava uca uhungabana hanyuma rero iyo nkuru kabangira kuyikorera ko
ku kibazo c'amasoko adatanga amakuru umuyobozi w'isanganiro abisigura gutya
hari abusanga badatanga inkuru kubera ko ngirango usanga batazi neza ibikorerwa mu gisata baba basanzwe barimwo abo rero nta mutima mubi wo kudatanga inkuru baba bafise canke wavuga ngo hari ibintu bagomba kunyegeza hakaba rero n'abandi badatanga amakuru kubera ko bavuga bati aya makuru amenyekanye ibyo ari byiza kuri twebwe izo nkuru rero bakareka kuzitanga
Serge Ntibizi umumenyesha makuru nawe aremeza ko atamumenyesha makuru ategwa igitsure nabo muri leta vyotuma adakora inkuru icankiriya
kubamenyesha makuru baritwaza ngo iki kintu ntishobora kuvugwa kandi ata muntu numwe yabateye igitsure cyangwa ata muntu numwe yabuze gukora ico kintu
umuhinga ntahe Gerard yakurikiranye ukugene amategeko agenga ibimenyesha makuru yagiye arahinduka yarabonye ko haragahaze inzitizi ya mbere no kwimana amakuru ntahe Gerard ati
hariho ngo nababaha rero abantu babaherekeza ngo bajye kuberekaho baronde ayo makuru bashyizeho ku rubuga umuntu abonye rero uwo muntu akorana na Musitanteri cyangwa na guverinere yarafise ikintu ashaka kuvugira hejuru ntasubira kubaka kivuga yagiye ati mbega ninabivuga sinkabagira ingorane
hari ubuntu Onesime arongoye ishyirahamwe ry'abaradiyo mu Burundi aremeza ko bazobandanya bavugana n'abatanga amakuru kugira ico kibazo kive mu nzira
koshishikara gusaba abari mu ntwaro cyane cyane kugira ngo bashishikare gutanga amakuru kandi bamenya yuko umumenyesha makuru nawe ari umwenegihugu kandi nawe yifuza guterera mu iterambere ry'igihugu muri ubwo buryo bw'ukumenyesha makuru.
Nayo nta Gerard avunda kaguhe amasoko y'amakuru. Kwima amakuru menyesha makuru ni kuyima abanyagihugu bayakeneye, ni no kuyima indongozi z'igihugu kugira zishobore gufata ingingo zibereye.